habaye isanganya ridasanzwe ngaha mu gisagara cha Bujumbura yaho yakomerekeje abantu bashika ku 10 harimo babiri baremvye bose akaba bace bajanwa kwa muganga uko ngene byagenze rero nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota 40 mu gitondo umukenguza amateka yitwa Gahungu Gedeon yakubise umufasoni wiwe numushitsi yari yabagende agafuni mu mutwe hanyuma kubera afise abana bakuze abo bana bashaka ku minduru baje gutabara abo bariko barakubitwa agafuni ivyo vyabereye mu gahahe kuko no basanzwe basanzwe baba hakugira igisagara hanyuma niko abonye baje gutabara bariko ku minduru abo bana yavuye aca afata imodoka yiwe acarahunga agenda ku muvuduko munini ya cane aho yahunzaga na mu gisagara ashitse rero aha mu gisagara cha Bujumbura mu Kinama aho bakunze kwita kuri Ave Maria yaciye atangura kugenda aragonga abantu kubera yari ku muvuduko urenze urugero yibaza ko bari inyuma yiwe bamwirukako yaciye agonga rero imodoka zishika yagonze kuva aho kuri Ave Maria gushika ku ibarabara ry'umunani ryo mu Kamenge ajanye kaburimbi yagiye aragonga abantu n'ibintu aho yagonze imodoka zishika kuri 6 amakinga ashika kuri 5 ibajaji 3 hamwe n'amapikipiki ashika kuri 4 ibyo byose rero abigonze hakomeretse abo bantu 10 harimo babiri baremvye baba baye cyane akaba rero abajije umutekano baciye basubiza ibintu mu buryo baramufata ubu azashyikirijwe ubutungane hanyuma abanabo yakubisa agafuni umugore wiwe nawe nyene yaciye ajanwa kwa muganga kandi amagara yiwe ntameze nabi n'uco kimwe n'uwo mushitsi yari yaje kumugendera nawe nyene yakwiswa agafuni nawe nyene bose baciye bajanwa kwa muganga ibintu nuko vyagenze murumva n'isanganya ridasanzwe uwarikoze akazwa uwo mukenguza amateka yarikoze akaba aza yamaze gushikirizwa ubutungane kugira ngo buheze bukore ivyabwo.